umurindi cyo kiza cyari kizananye wari umurindi munini mwishi cyane kandi mubi ariko kugeza no munsi iyo ngwara yageragejwe gusubizwa inyuma
igikoraniro ryabereye ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzalac yahaye umwizero abari bagitavye bagizwe n'abajeje intwaro abajejwe amagara y'abantu mu ntara ishyiramwe Croix Rouge ishyiramwe Régie des Eaux rigeje gutanga amazi hamwe n'igipolisi kijeje kugwanya impanuka kukaba nkako haraciye ukwezi habonetse muri zone mvugo ya komine Nyanzalac umugwayi wa mbere yagwaye ingwara ya korera uwo nawe ni umurovyi yaravuye mu gihugu kibanye cha Republika Iharanira Demokarasi ya Congo hahavuye haboneka abandi bagwaye muri iyo zone nyene no mu gisagara cha Nyanzalac abagwayi tutamenyesheje ugitigiri abarovyi twavuganye bamenyesha ko kubera amazi ya Tanganyika atari meza bakoreramo bari mu babangamirwa n'iyo ngwara bamwe muri bagenzi babo bari ku musego
bavuze ko hafashe imbaraga y'atatu ari mu mvugo uko kugira n'ahantu hashikira abantu bose ndabo kandi kurana n'ikintu cyandukira abantu ashobora kuva kandi se bakora ngo umufashe no munsi ngo acagwa no munsi hafashe kuba afite imigera yakorera akava mu mvugo akagera atagenda mu kurangura nk'abonga ugasanga ayandukije abandi barabarobye bafite bakirero bashikira ahantu bakaramukanya n'inge bagasangira ugasanga ayandi zondo koko abe mu mbo za banko nabo bujumba rasho kwizana cyane mu Kongo akasikara mu cyamugenzi we cyane akasanga ibyinge cyane agira ano sanga ayanduye
gad ni ukuri buramatari b'intara ya Makamba amenyesha ko gushika ubu atamugwayi arahitanwa na korera mu ntara rongoye agashima kwiyongwara iriko iratuzwa
ubu twa dufata izindi ngingo ruhasha kugira ngo tukiza ntigisubire kuvugwa muri no komine
abagwa bamerewe gute
bo abagwaye batubye yuko yo bari nk'umwe niwe yo asa n'uriyo ariko abandi bose bari bafashwe bose baravuwe barataka kuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya kiza ro nyanganda sida baragerageje kuca batanga imiti
izo ngingo ruhasha ziriko zirakurikizwa mu kugwanya ingwara ya korera aho muri komine ya Nyanzalac harimo na cane cane kuronsa abanyagihugu amazi meza muri iki gihe cici abakenye kugwanya ububare bushingwa butagira utuzu twa sugumwe hamwe n'urudandazwa mu mabarabara bw'ibifungurwa biribwa bitaronzwe kugabura amatari b'intara ya Makamba inguvu ngo zoshigwa mu gukurikiranira hafi abarovyi n'ababa ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika
twababwiye yuko ubwa mbere na mbere ko kizira koga mu mazi ya Tanganyika ubwa kabiri ko kizira kuyanywa kuko ntaba asukuye ubwa gatatu ko kizira kazirizwa kumeseramo impuzu zicyavuye umuntu bwo kugira ngo dukingire abene gihugu ikindi nacyo nuko bonyene abarovyi bogerageza bagakwirikirana uruja n'uruza kw'abarovyi
igikorwa cy'uyu munsi cyabandanije mu gisagara cha Nyanzalac aho buramatari w'intara ya Makamba yugaje uburiro n'ububare 20 ufise isuku ridakwiye aho hari ku isoko nkuru ya Nyanzalac no muri quartier Swahili Chrissy Munezero i Nyanzalac kubwijwe rya Amerika.